iyi mwumva ni radio ijwi ya Amerika. Ijwi rya Amerika rirabandanya ibiganiro byawe mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 94 n'ibice 9 no kuri 95 n'ibice 2. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3 no kuri Radio Inshuti ya Bose FM 88 n'ibice 3. Mwirewe neza nshuti mwese muduteze amatwi muri studio 10 i Washington DC. Muri kumwe na Oriane Tangishaka
na Thomas Kamirindi.
Ntabwo umwe ni we wiga, abandi ntabwo biga baricaye. Papa aba yarapfuye nuko ndishyura streameri.
Streameri se kubavuga ko ari ubuntu wishyuraga
iki? Ya, nishyuraga 400 ngo nagahimbaza musiki ngo niki nuko bakaduca 4.
Uyu ni umubyeyi w'Imasaka mu karere ka Kicukiro i Kigali mu Rwanda. Abana be rero bataye ishuri kubera ikibazo cy'amafaranga. Mu Rwanda kandi ni urubanza rw'abayoboke ba FDU inkingi rukiri mwirekura cyangwa se ifungwa by'agateganyo.
Izindi ngingo nkuru DV Lottery yo kuza kuba no gukora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika izotangura gushasha ejo ku itariki 18 z'uku kwezi kwa 10.
Iteka rya President Trump rikumira abaturage b'ibihugu 7 rizatangira gukurikizwa naryo ejo kwa gatatu.
Muri Somalia bajejwe gutabara imbabare bahagaritse ibikorwa byabo byo kurondera abaguye mu gitero cyabaye ku munsi wa gatandatu. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahere hano muri Amerika. Amatariki mashasha yo gutangura kuzuza ibisabwa mu gukina tombora bita DV Lottery itanga uburenganzira bwo kuba no gukorera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangajwe guhera ejo ku itariki 18 z'uku kwezi kwa 10 gushika ku itariki 22 z'uku kwezi kwa 11 niho bazoba bakira abajya muri tombora. Ayo matariki mashasha atangajwe mu gihe mu bisanzwe iyo tombora yari yatanguye ku itariki 3 z'uku kwezi kwa 10 ariko irahagarikwa. Iryo hagarikwa ryatombora ryatewe n'uko habaye ingorane mu vyuma nyabwonko abantu biyandikishirizamwo. Ivyo vyasavye yuko iyo tombora isubigwamwo gushasha. Ikibanza cyo kuri internet ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mushikiranganje bijejwe imigenderanire n'amakungu gisigura ko ingorane zahabaye zatorewe umuti kandi ko abantu bashobora gutangura kwiyandikisha ku itariki y'ejo. Itariki y'ejo ya 18 z'uku kwezi kwa 10.
Hagati aho iteka rya President Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika rikumira abaturage b'ibihugu 7 rizatangira gukurikizwa ejo kwa gatatu kereka hagize urukiko rubihagarika. Ibi bihugu 7 ni Chad, Libya na Somalia muri Afrika, Irani, Siria, Yemen muri Aziya na Korea Ruguru muri Aziya y'uburengerazuba bw'umugabane. Hiyongeraho gato na Venezuela, yo iri muri Amerika y'Epfo, ariko yo ntabwo ari abaturage bose, ahubwo ni abategetsi bamwe na bamwe badashobora guhabwa viza, ndetse nabo mu miryango yabo ntabwo rero bashobora kubona viza ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iteka ritegeka kandi inzego z'umutekano za Leta Zunze Ubumwe za Amerika gukaza igenzura ku baturage ba Iraq bashaka kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Imiryango irengera uburenganzira bwa muntu yareze iri teka rya President Trump muri leta 6 byibura: Maryland, Hawaii na Washington, ariko inkiko ntabwo ziragira icyo zivuga, ntabwo rero ziraca urubanza ngo zihagarike cyangwa se zemerere iri teka rya President Trump gukurikizwa.
Makuru y'iradijwi rya Amerika arabandanya. Muri Afrika, igitigiri cy'abahitanywe n'igitero cya bombe yaturikijwe ku mugwa mukuru i Mogadishu muri Somalia ku munsi wa gatandatu kimaze gushika ku bantu 300. Ibikorwa byo kurondera abaguye muri icyo gitero byarangiye. Abatari bake bakeka ko icyo gitero cyakozwe n'abagwanyi baharanira Leta ya Kiisilamu. Leta ya Somalia itangaza ko hakomeretse abantu bashika ku 429. Bakeka ko igitigiri cy'abitaba Imana gishobora kubandanya kiduga. Ku munsi wa gatandatu, Leta ya Somalia n'abahinga bakurikiranira hafi ibiba muri ico gihugu bavuga ko abagwanyi ba Al-Shabab bafise uruhara muri ico gitero. Leta ya Somalia yatangaje ko igihugu kigiye mu bihe bidasanzwe byo kugandarira ibyabaye muri ico gitero ikiringo cy'imisi itatu. Ibiro by'umukuru w'igihugu cha Leta Zunze Ubumwe za Amerika biranegura ico gitero cahitanye abatari bake harimo n'abanyamerika. Mu bakomeretse harimo n'umumenyesha makuru w'ishwi rya Amerika Abdul Kadir Mohamed Abdullah.
Tuve muri Afrika tujye muri Asia. Umutwe wa leta ya Kiislamu ISIS mu magambo ahinnye watsinzwe mu mujyi wa Raqqa, biratangazwa n'umutwe witwa Force Democratique Syrienne ugizwe n'imitwe y'abakurde n'indi y'abarabu kandi bashyigikiwe bose na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. ISIS yari yaragize Raqqa nk'umurwa mukuru wayo. FDS rero bari ya Les Forces Democratiques Syriennes bavuga ko barangije kwigarurira ahantu hanyuma hari hakiri mu maboko ya ISIS, cyangwa cyane cyane stade n'ibitaro ISIS yakoreshaga nk'ibiro bikuru by'ingabo zayo. Umuryango waranira uburenganzira bwa muntu witwa Observatoire Syrien des Droits de l'Homme ufite icyicaro mu Bwongereza naho watangaje ko Raqqa yabohojwe. Naho umuvugizi w'ingabo mpuzamahanga zirwanya ISIS Colonel Ryan Dillon wo mu gisirikare cya Amerika yatangaje ku rubuga rwa Twitter ko Raqqa yarangije kubohorwa mu rwego rwa 90%.
Amakuru y'iradijwi rya Amerika avugwa hirya no hino ku isi arabandanya. Tugaruke muri Afrika gato. ONU itangaza ko ibintu bibandanya kuyangara muri Republique Centrafrique kuva mu kwezi kwa gatanu habaye itana mu mitwe hagati y'abagwanyi bagizwe ahanini nabo mu idini rya Islam b'abaseleka hamwe n'abagwanyi b'abakristu ba Antibalaka. Intambara mu bice bimwe bimwe by'igihugu irakomeye cyane ku buryo ko ONU n'ayandi mashyirahamwe yigenga amaze guhagarika ibikorwa byayo muri ibyo bice. Najat Roshid, umuyobozi ajejwe ibikorwa byo gutabara imbabare mu biro vya ONU muri Republique Centrafrique, avuga ko ibintu bimeze nabi cyane mu buseruko bw'igihugu ku buryo ko basigaye barahinduye uburyo bakorerayo. Kuva mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka, ONU imenyesha kandi ko igitigiri cy'abantu bateshwa ingo zabo cyaduze inshuro 50%, ubu bagira ku 600,000. ONU ivuga kandi ko igitigiri cy'impunzi naco nyene kimaze kwiyongera kubagira ku gice c'umuriyoni.
Muri Afghanistani, umwiyahuzi yiturikije n'igikamyo yaratwaye cyari gitezemo ibisasu byabereye mu kigo cy'imyitozo ya polisi mu mujyi wa Gardez, umurwa mukuru w'intara ya Pakti mu burasirazuba bwa Afghanistani. Rero icyo gitero cyahitanye abantu 52, abandi barenga 200 barakomereka. Umuyobozi w'ishami ry'ubuzima mu mujyi wa Gardez, Hidayatullah Hamedi, yatangaje ko abo bantu bose ari abapolisi n'abasivili. Abatalibani batangaje ko aribo bagabye iki gitero. Ikindi gitero gisa neza ni cyahariya Gardez cyagabwe ku kindi kigo cya polisi y'igihugu cya Afghanistan mu ntara ya Ghazni ni mu majyepfo y'igihugu. Ikigo ntaramakuru Associated Press cyo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kivuga ko iki gitero cyahitanye abapolisi 7.
Radijwi rya Amerika ni mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Turi kuri internet, site yacu ni wezitatu@ radio yacu voa@.com. Kuri Facebook no kuri Twitter ni VOA radio yacu.
Amakuru yo mu biyaga bigari. Ikigali mu Rwanda, urukiko rukuru rwaburanishije ubujurire ku ifungwa n'ifungurwa by'agateganyo mu rubanza rw'abayoboke b'ishyaka FDU Inkingi. Urukiko ruzatangaza icyemezo cyarwo kuwa kabiri w'icyumweru gitaha ku itariki ya 24 y'uku kwezi kwa 10. Umunyamakuru wacu Eric Bagiruwubusa yakurikiye iburanisha, raduye inkuru.
Mu rukiko baregwa bose uko ari 8 bongeye kugaragara bari mu mpuzankano y'iroziranga bagororwa. Bumwe yitwaje impapuro ziriho imyanzuro ishyigikira ubujurire bwe ku cyemezo kimufunga by'agateganyo mu minsi 30. banenga icyemezo cy'urukiko rwa mbere barwanashyaka b'ishyaka FD inkingi ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda ritemeye gukorera mu Rwanda barangajwe imbere na Bwana Boniface Twagirimana vice president wa mbere yabwiye umucamanza ko ubushinjacyaha umukurikiranye kuko ari umuyobozi wa FD inkingi ritavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu magambo yati n'ubutegetsi bumaze kuba icyamamare mu guhiga batavuga rumwe nabwo ikigenderewe ni ukutuvana mu kibuga cya politiki. Yanenze ko urukiko rwa mbere rwamufunze ruvuga ko atanga amafaranga yo kujya gushinga umutwe w'ingabo utemewe rutagaragaza uburyo yaba yarayatanzemo. Yavuze ko ku itariki esheshatu z'ukwezi kwa cyenda igipolisi cyinjiye mu rugo rw'abarwanashyaka mu buryo butemewe n'amategeko kihafatira ibyo cyasanze byose birimo n'inyandiko z'ishyaka kirangije kibata muri yombi binyuranye n'amategeko. Yavuze ko ishyaka FD uretse kuryitiranya n'umutwe w'iterabwoba bihabanye n'ukuri kuko ngo riharanira demokarasi mu nzira z'amahoro n'ibiganiro. Kubarwanashyaka ashinjwa ko bavuganaga kuri telefone ndetse bamwe muri bo bushinjacyaha bwemeza ko bamaze kuva mu gihugu bajya mu mutwe w'ingabo muri Congo ntabemera. Akavuga ko umucamanza yirengagije ko kuvugana kuri telefone n'abarwanashyaka bitagize icyaha. Bwana Janvier Twagira Yezu wamaze kurekurwa by'agateganyo umukangurambaga wa FD inkingi ku rwego rw'igihugu aramufata nka maneko. Fabien Twagira Yezu aravuga ko yita maneko ya polisi yoherejwe n'ishami rya polisi rishinzwe ubutasi kugira ngo aneke ishyaka. Uyu warekuwe yemeza ko yarazi ko hari umugambi ko abarwanashyaka ba FD bari kujya gushinga umutwe w'ingabo atari yakamenya amakuru yawo neza ahita afatwa. Aburana mu rukiko rwa mbere bwana Papias Ndayishimiye yabwiye umucamanza ko igipolisi cyamukoreye yica urubozo kugira ngo abashe gutanga amakuru. Yavuze ko yafatiwe Rusizi ashaka kwerekeza muri Congo ko Fabien Twagira Yezu yari yamuhaye amafaranga y'ingenda namurangira uduce yari bushyikiremo. Icyo gihe yumvikanye mu rukiko abwira ko igipolisi cyamugejeje Nyabugogo kimwambika ibintu mu maso kimutwara atabona kimubwira ko nadatanga amakuru neza kimuca umutwe. Imbere y'umucamanza mu rukiko rukuru uregwa yabwiye urukiko ko kubera iyica rubozo yakorewe yemeye ibyo bamutegetse byose. Yavuze ko yakubiswe bikomeye kandi ko n'ubu inkovu zikigaragara. Yabwiye urukiko ko icyakozwe ari ibinyoma mu cyo yise tekinika rigamije guhimbira abaregwa ibyaha. Yavuze ko igipolisi hamwe cyavugaga ko cyamusanganya amadolari 55 ubundi 600 ibi ngo barabyandikaga barangiza bakamutegeka kubishyiraho imikono. Avuga ko bamubajije niba aziranye na Boniface Twagirimana na Fabien Twagira Yezu arabemerera. Ati bambwiraga ko ngomba kwemera ibyo bambwiye kandi ko bakeneye babazi. Maitre Gatera Gashaba n'ubunganira bwa urukiko rukuru ko kugeza ubu bigaragara ko bafunzwe binyuranije n'amategeko abishingiye ku kuba igipolisi cyarabafashe nta nyandiko zibata muri yombi kibahaye. Yavuze kandi ko cyumvise amajwi yabo kuri telefone bihabanye n'amategeko. Uyu munyamategeko aravuga ko umutwe wa gisirikare mu cyiswe P5 ubushinjacyaha bubarega utabaho ahubwo ko P5 ari ihuriro ry'amashyaka atavuga rumwe n'ubutegetsi buriho mu Rwanda arimo PS imbera kuri afite intego yo gufata ubutegetsi mu mahoro. Aravuga ko nta mpamvu zikomeye asanga umucamanza wa mbere yashingiyeho afunga abo bunganira. Maitre Antoinette Mukamusoni nawe yabwiye umucamanza ko FD inkingi ari ishyaka rito rikiyubaka kandi ko rizakura nk'ayandi mashyaka yose ari mu butegetsi, bityo ko kuba muri iri shyaka bitagombye kwitwa icyaha. Yavuze ko ubushinjacyaha batwerera gufatanya na FD rero umutwe witwara gisirikare urwanya leta y'u Rwanda. Abanyamategeko n'abaregwa basabye umucamanza gusuzumana ubushishozi imyiregurire yabo maze atesha agaciro icyemezo cya mbere bagasohoka mu buroko by'agateganyo. Ubushinjacyaha busubiza ku mpamvu z'abaregwa buvuga ko hari impapuro za ngombwa ziri muri dosiye zigaragaza ko bafunzwe byubahirije amategeko abaregwa bagombye kuba bagaragaza ko zitari zo. Ku ifatira ry'ibintu bitandukanye ubushinjacyaha buvuga ko byakozwe mu buryo bwa nyabwo kuko igipolisi cyari gifite icyemezo cy'umushinjacyaha mukuru. Naho iri yica rubozo rigarukaho n'abaregwa uruhande ruhanganye rukavuga ko bagombye kubitangira ibimenyetso kuruta kubivuga mu magambo gusa kuko abaregwa baremeye ibyaha mu nzego z'abanje bakabihakanira mu rukiko. Ubushinjacyaha buravuga ko nta shingiro bifite. Ku cyiswe P5 buvuga ko kigamije gushyiraho umutwe w'ingabo urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Ubushinjacyaha bukomeza gushimangira ko uwo mugambi mubishuhari koko. Buravuga ko niyo abaregwa bavuga ko ari ihuriro ry'amashyaka 5 hakabonekamo RNC byayo bizwi mu gihugu. Bwagize buti RNC ya General Kayumba irazwi n'ibyayo hano mu gihugu haburanishijwe urubanza rwa Kizito Mihigo. Byose ni RNC yari ibiri inyuma mu mugambi wo gutera amagrenade hirya no hino mu gihugu. Barashaka gusubiza igihugu mu icuraburindi. Umushinjacyaha yavuze ko abarwanashyaka ba FD inkingi nubwo baba barafunzwe binyuranije n'amategeko y'umucamanza asanze bakurikiranyweho ibyaha by'ubugome amategeko amwemerera kubafunga. Ubushinjacyaha bwasoje busaba ko abaregwa bakomeza gufungwa by'agateganyo bukanonosora dosiye bukayishyikiriza urukiko bakazategereza urubanza mu mizi. Aba barwanashyaka baregwa ibyaha byo kurema umutwe w'ingabo utemewe no kugira nabo ubutegetsi buriho mu Rwanda barimo vice president wa mbere Bwana Boniface Twagirimana ukunze kumvikana atarya umunwa mu kugaragaza ibitagenda mu butegetsi. Ku itariki ya 24 z'ukwezi kwa 10 nibwo umucamanza azatangaza niba yarekura cyangwa se yakomeza gufunga by'agateganya baregwa. Aha bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Radio Ijwi ry'Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Dukomeze amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Abana 60% bata ishuri mu bihugu bigize umuryango w'ibiyaga bigari. Ibyo biterwa n'ikibazo cy'amafaranga. Biratangazwa n'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu mu karere k'ibiyaga bigari LDGL mu bushakashatsi umaze gushyira ahagaragara. Asumta Kaboyi yaduteguriye inkuru tumutega amatwi.
Ubushakashatsi bwakozwe n'umuryango urengera uburenganzira bwa muntu mu karere k'ibiyaga bigari bugaragaza ko amafaranga asigaye yakwa abanyeshuri ari ku ruhande adafite ahure n'amafaranga y'ishuri atuma abana 60% bava mu ishuri. Madamu Mulisa Vestine umuyobozi wungirije w'uyu muryango wakoze ubushakashatsi agaruka ku nyito z'amafaranga asabwa abanyeshuri.
Mu bushakashatsi twakoze twasanze abana benshi barimo guta amashuri kubera kwakoye amafaranga, wabaza barayaka kubera iki? Nk'uko mwabyumvishe ngo igitenge cya mwarimu ibintu ibyo ari ku mwana ntago byumva rero kugira ngo akomeze ishuri ugasanga arimo ararivamo bitewe n'amafaranga yakwa. Ibitwara amafaranga muri rusange abanyeshuri bakwa ni kuri abavuga ngo agahimbaza musiki ku mwarimu, ugasanga imipira bayishyizeho ibiciro birebire birengeje ubushobozi bw'umwana.
Mibare yashyizwe hanze na Minisiteri y'Uburezi igaragaza ko umwaka ushize abanyeshuri bagera kuri 5.7% mu banyeshuri 500,000 bigaga mu mashuri yisumbuye bataye ishuri, ni ukuvuga bakabaka 30%. Mu mashuri abanza ho abanyeshuri bangana na 14% muri 2,200,000 bigaga mu mashuri abanza nibo bataye ishuri, ni ukuvuga bangana n'300,000. Ibigo by'amashuri bikunda guhakana ko nta mwana n'umwe wigeze uta ishuri yubajije abayobozi babyo. Nanyarukiye mu kigo cy'ishuri ribanza cyubatswe mu murenge wa Masaka maze nganira n'umwarimu nahasanze, yanyemereye ko buri gihembwe abana yigisha bagenda bavamo buhoro buhoro. Uwo mwarimukazi wari ufite ubwoba bwo kumpa aya makuru yavuze ko mubanije na barenga yigisha ashobora gusanga haravuyemo abagera ku 10 umwaka urangiye, gusa ntiyashatse ko namufata amajwi kuko yahise anyuhereza ku buyobozi bw'ikigo. Wirenza ararahira avuga ko mu banyeshuri barenga 200,000 ayobora nta n'umwe wigeze ati ishuri. Byabaye ngombwa kujya kubaza abaturage begereye icyo kigo cy'ishuri maze ntarakora na 5 mpura n'umubyeyi wantangarije ko mu bana batatu afite 2 bavuye mu ishuri batarangije kubera amafaranga bagiye bakwa atari minerivari.
Ni Masaka ana muri imezo kudyo ha.
Ni Masaka. Ufite abana bangahe?
Batatu.
Bariga?
Ntabwo umwe niwe wiga, abandi ntabwo biga baricaye. Papa wabo yarapfuye. Nuko ngo ndishyura primary.
Primary se kubavuga ko ari ubuntu wishyuraga iki?
Ya nishyuraga 400,000. Ngo nagahimbaza musiki, ngo ni iki? Nuko bakaduca 4. Primary nyine batanga ibyo 400,000 ariko secondaire batanga amafaranga arenze. Nibara yatwaka. Wimpura yigaga iriya na 4. Naine rero nayo urazi kitanga amafaranga menshi.
Angahe ze?
Natangaga 35,000.
Byigeze.
Sinzi ko baratwakaga nyine tukahatanga. Yaricaye, bose baricaye.
Ubu abana bawe bose bicaye mu rugo?
Bicaye. Nk'ubu ndi mu nzu nkodesha 10,000. Ariko nta bushobozi yo bashyize mu cyiciro cya gatatu. Ndagenda nkaye babwira. Muri kangu tuzabireba ngugongo tuzaza kugusura, nategeze ko bansura narabibuze.
Impamvu zinyuranye zagiye zigaragazwa mu biza ku isonga mu gutuma abana bata ishuri, izibanze ni zagaragajwe n'ubushakashatsi aho amafaranga yako ku ruhande n'ibigo by'amashuri byihariye 60% mu bituma abana bava mu ishuri. Ibindi byerekanywe ni ukutumvikana mu muryango, ababyeyi benshi ugasanga batabara neza bigatuma abana bigira gushakisha imibereho bakiri bato. Haza kandi impamvu z'ubukene nazo zituma abana benshi bananirwa kwiga bashonje. Umwarimu wigisha mu mujyi wa Kigali yambwiye ko iki kibazo bakibona buri munsi.
Wenda atamashuri kubera kuko hari imiryango myinshi y'abakene yaburaye agasiba cyo gihe rero kuko inshuro nyinshi umwana arasonza akikubita hasi mwarimu kikora kuri kwa dufaranga twawe duke ukajya kumugurira irindazi amata gakombe kamata.
Murababona no mujye kigari umwana
turabafite
inzara kumwica
ikamwica pe akagu. Ariko si benshi bata amashuri.
Politika ya leta y'u Rwanda igaragaza ko abana bose bigira ubuntu mu mashuri abanza kugeza mu yisumbuye, ariko amafaranga agenda yakwa ababyeyi ku ruhande ashyirwaho mu buryo bunyuranye bitewe n'ikigo ni bimwe mu binaniza abana b'abakene bakava mu ishuri batarangije. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Murisanga. Muri usanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala Uganda.
Jende mkitagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika makuru yo mu karere k'ibiyaga binini arabandanya. Kuri uyu wa kabiri niho abanyeshuri b'abarundi bo mu mwaka w'icenda n'uwa 13 bakora ibibazo mu makambi y'impunzi muri Tanzania. Ni ibibazo birangiza amashuri shingiro kuri bamwe, hamwe n'ibibazo bitanga uburenganzira bwo kwiga kaminuza ku bandi. Amashyirahamwe ya HCR, UNICEF n'igihugu cya Tanzania nibo bagiye gukoresha ivyo bibazo. Ni nkuru ya mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru.
Isaza biriza gatondo n'ivyo bibazo byari bitanguye mu makambi yose y'impunzi z'abarundi muri Tanzania. Ivyo bibazo biri mici ibiri, hari gikorwa n'abana bo mu mwaka w'icenda kikabaho uburenganzira bwo kurangiza inyigisho z'igice c'amashuri shingiro, abagitoye bagaca bunguruzwa bakiga mu mwaka w'11. Ikindi naco ni kibazo gikorwa n'abarangije amashuri yisumbuye bo mu mwaka w'13. Ico kibazo kigeranywa n'igitanga uburenganzira bwo kwinjira muri za kaminuza. Abanyeshuri bakoze ivyo bibazo barashima ko bahawe ako kajyo, bamenyesha ko babonye ko agateka kabo kubahirijwe naho bari mu makambi y'impunzi. Gusa ico batashimye nuko kare bakora bene ivyo bibazo bahora bagaburirwa mu gatondo imbere yo gutangura kugira ngo inzara ntitume badashiramo mwete, ariko ubu akaba atariko byagenze. Nabo biruko bavuga ko bitari bigoye cyane kandi bizeye ko bazoronka amanota meza. Umwe mu barimo bacungereye ivyo bibazo avuga ko byakoreshejwe neza.
Ikibazo nyene bariko bagikorera mu mashuri atandukanye nyene babapanze nta ngorane. Ikibazo nacyo cyatowe nyene abagitse bavuye hano nyene mu ikambi.
Gikorwa nabo mu bakangana nabo mu bakangana.
Yabo mu cyenda n'aba finaliste.
No kuvuga bo mu 13.
Uburenganzira kibaha nk'abo umuntu uze yabo mu cyenda bazoca bagenda mu 11. Ubandi nabo badoca bahabwa amajya mpaporo ajya amaseritifika abemeza yuko bashuri.
None ibyo bakora ni programme zo mu Burundi cyangwa nezo ngaha muri Tanzania?
Oya, ni programme zo mu Burundi kujya nyene.
Mu Burundi ukigereranya n'iki?
Mu Burundi mu bisanzwe urabona yuko ubwa mbere bahora bakora test mu w'icumi, ubu niyo basubirije mu w'icyenda nibo baca basa n'abayikoza ukamenya ni test. Bano nabo b'umuntu bo mu wa 13 bobo sinovuga ngo ni exete bariko barakora kuko nta kaminuza bazoja. Sinzi yuko gusa badoba bambere ashobora kuronka uburyo bwo kuba bo baha akarusho bakagenda kwiga nk'iyo da Dar es Salaam nk'uko.
Mu myaka iheze ivyo bibazo byahora birungekwa na leta y'u Burundi, abanyeshuri bari mu makambi y'impunzi bakabikorera rimwe n'abari mu gihugu. Ariko ubu siko bimeze, ivyo bibazo ntivyarungetswe kuva izo mpunzi zitanguye guhunga mu mwaka w'2015. Ubu byabaye ngombwa ko ishyirahamwe mpuzamakungu HCR gita impunzi, UNICEF gita indero, hamwe n'igihugu cya Tanzania baja hamwe bagategura ivyo bibazo bingana n'ibikorwa mu Burundi. Abigisha babo bizeye ko naho biri uko abanyeshuri bazomenya.
Mu myaka iheze niko byari bimeze, bitava mu rurimi gakorerwa mu nkambi zose, yaba amakungu yamegize tayi kompi zose byakorerwa hanze ku mpunzi. Ariko ubuye biraho fije kategori tuba kuri ikibazo na kimwe kiri mu bihugu by'impunzi, kubera cyagomba yuko hari impunzi rimwe ihunga. Ubu rero nta kibazo na kimwe sipeso muri icumi sibiki afunda hasi birudepanda na kimwe, icyo gituma Tanzania cyifata inisiyative yo kubyicarja ko en collaboration avec UNICEF.
Bumva ariko baca bakora ku byo mwabigishije naho catanzwe na Tanzania,
bakora ku muri matiere y'u Burundi. Nizo tubitora tukabitora turi kumwe nabo muri neta twatora, hanyuma bagashaka basubira gukosora rero mu nyuma.
Nene bakunze kumenya gute Todore yisite byifashe gute, baramenya bigenda gute?
Ariko Todore yisite umuntu yakinye, ndazi ko n'akazi totalite benshi muri wazoza odera dusenkande
badorenza nk'ibica 50%.
Yego kuko nanyeshuri bya formekani na exam ugiye kwirawa bazaba bahishigoye gose.
Uriye muri ze yakamuzomenyesha benshi ngaho utendeye.
Ndatwagize giye gose sana.
Abanyeshuri abarimo hame n'abavyeyi barashima ingene ivyo bibazo byacungerewe neza kuva bitanguye kugira ngo ntagire abagezi banabi babihungabanya ndetse bakizera ko numwimbo uzoba mwiza.
Parashimi ho bari bako bagabo nta nagakira mbere ibaga amasege gukorera ko nano muntu yemerewe ko hacagaye muri kibazo cha cyaheruka detodore yishike niko bwangari bide cyane ko sivanye nuko abanyeshuri bakoze mu bihe bibi baguma baburagizwa ikibazo ngo kigwe ngo ngwicyo gashagisira kizo ko hejye cyo gashagisira abanyeshuri bamaze kurambirwa gose cyo bitse nako yabaye ngiza ariko
Ibyo bibazo byatanguye kuri uyu wa kabiri bizohera ku munsi wa gatanu w'igendwi. Biriko bikogwa n'abanyeshuri barenga gato 300,500 mu makamba atatu y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania. Pierre Clavier Niyonkuru yarusha ku bw'Ijwi rya Amerika.
Shuti bakunzi bacu, turifuza kubamenyesha ko radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu Kirundi no mu Kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave. Ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1:30 za mu gitondo kuri kilohertz 7,350 kilohertz 9,815 no kuri kilohertz 11,995. Kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12:30 zo ku mugoroba kuri kilohertz 13,630 kilohertz 15,460 no kuri kilohertz 17,530. Radio Ijwi rya Amerika, radio yanyu.
Kanya turasozera ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no sahari kombreya ho reka tubabwire incamake y'amakuru twabashikirije. Twababwiye ko amatariki mashasha yo gutangura kuzuza ibisabwa mu gukina tombora bita Divi Lotto itanga uburenganzira bwo kuza kuba no gukorera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangajwe guhera ejo ku itariki 18 z'uku kwezi kwa 10 gushika ku itariki 22 z'ukwezi kwa 11 niho bazokwakira abiyandikisha muri iyo tombora muri Amerika.
Hagataho iteka rya President Trump rikumira abaturage b'ibihugu birindwi rizatangira gukurikizwa ejo kuwa gatatu kereka hagize urukiko rubibuza. Ibi bihugu birindwi ni Chad, Libya, Somalia, Irani, Siria, Yemen na Korea ya Ruguru. Hakiyongeraho abategetsi n'imiryango y'abategetsi ba Venezuela n'igenzura rikaze ku baturage ba Iraq basaba visa yo kujya muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Twabwiye kandi ko igitigiri cy'abahitanywe n'igitero cya bombe yaturikijwe ku mugwa mukuru Mogadishu muri Somalia ku munsi wa gatandatu kimaze gushika ku bantu 300. Ibikorwa byo kurondera abaguye muri icyo gitero byarangiye.
Raka, umuji wo muri Siria uriya mutwe wa Leta ya Kiislamu yari yaragize nk'umurwa mukuru wayo wabohojwe, biratangazwa n'umutwe witwa Force Democratique Syrienne ushyigikiwe na Amerika, na Amerika ubwayo n'umuryango uharanira uburenganzira bwa muntu witwa Observatoire Syrien pour les droits de l'homme ufite icyicaro mu Bwongereza.
Twabwiye kandi ko onitangaza ko ibintu bibandanya kuyangara muri Republic Centrafrique kuva mu kwezi kwa gatanu habaye itana mu mitwe hagati y'abagwanyi bagizwe hanini nabo mu idini rya Islam b'abaseleka hamwe n'abagwanyi b'abakristu ba Anti-Balaka. Intambara mu bice bimwe by'igihugu irakomeye cyane ku buryo ko ONU n'ayandi mashyirahamwe yigenga amaze guhagarika ibikorwa byayo muri ibyo bice. Aho ni naho rero duhereje ibiganiro n'amakuru twabateguriye kuri no saha muri studio 10 i Washington DC. Mwari kumwe na Oriane Tangishaka
na Thomas Kamilindi na Fasil ku buhanga bw'ibyuma. Maze rero murakoze cyane, murakarama. Thank you.